Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika risamiranye i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese namwe bakunzi bi radio Ijwi ya Amerika, muri kumwe na Federica Nkurikije.
Barakora iki kibazo bose bangana n'ibihumbi 73 n'amajana 416. Muri abo hakaba haba harimwo abakwiranye ibyigwa by'ishuri umwaka w'ishuri turangije, na bamwe twita ko baje gusubiramwo bari barayobewe.
Uyo ni Pacheli Izonkiza, umukuru murwi w'igihugu ujejwe gukoresha ikibazo mu mashuri ku rwego rw'igihugu, avuga ku gitigiri cy'abanyeshuri bari biteze gukora ikibazo kibaha uburenganzira bwo kubandanya amashuri. Iyi nkuru kimwe ni inkuru yerekeye mwidogo abadandaje kuri igihugu cy'u Rwanda gihana n'igisagara cya Goma mu gihugu cya Congo, nyuma yaho bahanuriwe kutagendera mu cyo gihugu cadutse mu kiza cya Ebola. Hamwe n'ikiganiro umukuru mugambwe CNDD Nyangoma Leonare yahaye Radio Ijwi rya Amerika, tuburazigara kwa kumukanya kari imbere. Ndeka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Mbigirimana.
Urakoze Frederike. Ndamutse n'abaduteze amatwi, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump atekanya kugendera igisagara cya Dayton muri Leta ya Ohio kuri uyu munsi wa gatatu, aza kubonana n'abacitse ku icumu ku bwicanyi hamwe n'abategetsi bo muri ako karere. Perezida Trump aragendera kandi El Paso, ni muri Leta ya Texas, aho uwitwaje inkoho akekwa kuba yaratumbereye kwica aho mu bwoko bw'abamuka muri Amerika y'ubumanuko bavuga Ikiyesipanyoli muri ico gisagara kiri ku rubibe Amerika ihana na Mexique. Yishe abantu 22 mu iduka ya Walmart hari ku munsi wa gatandatu, amasaha 13 gusa imbere y'igitero cy'i Dayton muri Leta ya Ohio. Ni mu gihe igipolisi mu gisagara cya Dayton kikirondera kumenya imvo y'ubwo bwicanyi bwo ku munsi w'Imana, kandi igipolisi naco kinyamira mabi cya FBI kiriko kirarondera kumenya nimba uwakoze ubwo bwicanyi Connor Betts muri ico gisagara cya Dayton yasunitswe n'ivyumviro by'ubwicanyi. Tukivuga kuri ubwo bwicanyi muri Amerika, ibihugu bibiri byo muri Amerika y'ubumanuko biragabisha abanyagihugu bavyo bafata ingendo baja muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni nyuma y'ubwo bwicanyi bwahitanye abantu 31 mu mpera z'indwi irangiye. Ubushikiranganji bwa Irigwe bujejwe imigenderanire n'andi makungu bushikiriza ko abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika badashoboye guhagarika ubwicanyi kivunga bubera mu gihugu cyabo. Ubwo bushikiranganji nyene ariko muri Venezuela buhanura abategura ingendo muri Amerika kuzisivya konsira y'Ubuyapani mu gisagara cya Detroit muri Leta ya Michigan, nayo iragabisha abanyagihugu bayo hamwe n'abaja muri Amerika gutembera ko bomenya ku bwicanyi hakoreshejwe inkoho bushobora kuba hariho hose muri Leta Zunze za Amerika. Muri kahise ibihugu by'Ubudage, Nouvelle-Zélande, Canada, Irlande, Ubushinwa n'izinga rya Bahamas nabo nyene barigeze kugabisha ababo bafata ingendo zigana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibitero bibiri byakozwe muri Mali byahitanye ubuzima bw'abantu 4 barimo abasirikare 2 ba Mali, nk'uko amakuru yavuye mu bajejwe umutekano yabishikirije ejo ku munsi wa kabiri. Nta muhari n'umwe uratangaza ko ari wo uri nyuma y'ibyo bitero. Ishirahamwe mpuzamakungu ritabara imbabare ku isi Croix Rouge ryaciye rihitamwo guhagarika ibikorwa i Tombuktu kumva z'umutekano muke wiyongera muri ako karere. Naho abasirikare b'Ufaransa n'ishiramwe mpuzamakungu ni bariko barafasha Leta ya Mali, iyo leta biracayigoye guhagarika ubwicanyi bwatanguye mu buraruko bwa Mali mu mwaka w'2012. Tugarutse muri Amerika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaragabishije Ubushinwa n'Uburusiya ejo ku munsi wa kabiri kwirinda gukorana imigambi y'ubutunzi na Leta ya Venezuela irongowe na Nicolas Maduro. Byashikirijwe n'umuhanuzi mu by'umutekano mu gihugu mu biro bya Perezida John Bolton, mu gihe intumwa ziserukira ibihugu 60 zari zikoraniye i Lima ku murwa mukuru wa Peru baganira ku nzira yorangiza uruhagarara mu gihugu cya Venezuela. Kugabisha kuje inyuma y'umunsi umwe Perezida Donald Trump ategetse ko amatungo ya Leta ya Venezuela ifitiye muri Amerika afatwa kandi no kubuza abategetsi b'ico gihugu kugira ububasha bwo kuronka amafaranga biciye mu buryo bw'amabanki. Ariko ubushikiranganji bw'Uburusiya bujejwe imigenderanire n'andi makungu bwashikirije ko gufatira Venezuela ibyo bihano bitekubiri n'amategeko kandi atagihugu na kimwe gifise ububasha bwo gutegeka ikindi biciye mu bihano by'ubutunzi.
Urakoze Aloise ku makuru uhije kudushikiriza. Tubibutse inshuti mwese ko muri kumurabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mushora kandi no kudukurikira ku kibanza twandikira ko amakuru wewewe akaburungu radio yacu vewa akaburungu com
iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara
nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba nikambi kugira yagira abandi kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu.
Aya makuru tuyatanguriye mu gisagara cha Bujumbura aho abantu bashika ku 160 bamaze gufatwa n'indwara ya kolera mu kiringo cy'ukwezi. Ayo makuru aremezwa n'umukuru w'ico gisagara Fredy Monimpa mu itangazo yasohoye Eronge Wirikaneza umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika i Nairobi mu gihugu cya Kenya yaciye hirya n'ino iryo tangazo.
Mu itangazo ryanditse mu rurimi rw'ikirundi Fredy Monimpa mukuru w'igisagara cha Bujumbura yasohoye ku munsi wa mbere w'indwi yemeza ko ku munsi hakirwa abantu bari hagati ya 4 na 5 bagwaye korera mu bitaro byo kumugwa mukuru w'ubutunzi w'Uburundi yasanzwe aramutswa. Uduce tubangamiwe kurusha utundi na mazone ya Kanyosha mu manuko bw'igisagara Buyenzi hagati na hagati hashira uburengero bwa Bujumbura hamwe na Buterere na Cibitoke mu buraruko bw'igisagara. Ubuyobozi bw'igisagara cha Bujumbura bumenyesha ko bwamaze gufata ingingo zimwe zimwe kugira ngo ico kiza gituzwe. Ubu hari imiduga irimo ibinyamajwi yirigwira kwiragira mu makaritsiye atandukanye itanga ubutumwa bw'ukuntu abantu bokurikiza amabwirizwa y'isuku. Izindi ngingo zafashwe ni kubuza urucuruzwa rw'imfungurwa mu bibanza bihuriramo abantu benshi nk'amaparking n'ahandi hamwe n'urudandazwa rw'amazi yo mu tumwanya n'amazu y'uburiro ngendanwa nayo nyene yubugaho. Igisagara cha Bujumbura cyanabujije kandi ikoreshwa ry'amazi y'inzuzi n'amakanivo. Umukuru w'igisagara babazwa no kubona ingingo zo kubugara amazu y'uburiro badafite isukuru ishemeye itashizwe mu ngiro uko byari byategetswe. Abanyagihugu bo muri zone ya Ngagara mu buraruko nabo bavuga ko batinya guterwa n'ico kiza kubera hahezu kwezi amazi acibwa mu gihe muri ayo makaritsiye korera imaze kurandagata haheza amezi amazi acibwa. Mu makuru yacu yo hanyuma tubabwira icy'ubushinganje bw'amagara y'abantu bivuga ko co kimwe naho buhagaze ku bitigiri biherutse gutangwa n'igisata cyawo ni gitabara bari mu byago n'abahuye n'ibiza Ocha cari cavuze ku 2024 ukwezi guheze ko abantu miliyoni 5 bagwaye malaria mu mezi 6 ya mbere y'umwaka mu Burundi. Eroje Wikaneza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloge. Tukivuga kandi ku Burundi, abanyeshuri barenga 173 barangije amashuri yisumbuye mu gihugu cy'u Burundi baratanguye gukora ikibazo cya leta gitanga uburenganzira bwo kuja muri kaminuza. Inkuru Ijwi rya Amerika ryashoboye kuronka bifashijwemo n'abakunzi baryo mu Burundi tugiye kwishikirizwa na Desire Hatunyimana.
Icyo kibazo cya leta giha uburenganzira barangije amashuri y'imyuga y'ishuri nshingiro cakoreye mu bibanza 190 nk'uko bivugwa n'umukuru w'umugwi ujejwe gukoresha icyo kibazo ku rwego rw'igihugu Pacherizo Nkiza akavuga ko abarenga 173 aribo bari bitezwe muri icyo kibazo cya leta.
Nk'uko tubishyize hano mu mashini bwa mbere na mbere aha mu gisagara turafise ibibanza bakoreramo bingana 222 hagati mu gihugu turafise ibibanza 186 turafise n'ikibanza kimwe i Nairobi muri Kenya. Abariko barakora iki kibazo bose bangana n'ibihumbi 773 4,416 muri abo hakaba haba harimwo abakwiranye ibyigwa by'ishuri umwaka w'ishuri turangije na bamwe twita ko baje gusubiramwo bari barayobewe canke bataronse ingene bakora ikibazo cy'umwaka uheze twita aba autodidact.
Abakoze icyo kibazo cya leta bavuga ko icigwa cya comptabilité générale bakoze kuri uno wa kabiri cyari cyoroshe. Aba ni bamwe mu banyeshuri bakoze icyo kibazo bashima ingene abayobozi n'abigisha babo babafashije mu kwitegura.
Nyuma ingene twabikoze twashima Imana kwita ku mutekano na ngere kandi byari byoroshe ego tatu iteguye tatu bazemisi tuya kishuru
ikibazo cyari kimeze neza kuri bamwe bamwe kuko bose ntibangana nivo bamwe babitoye abandi ntibabitoye kubganje nagerageje ngiye kubandanya niga kubyejo nkoresha ingufu kugira ngo nze ndabitoye abayobozi baradukurikiranya cyane kandi batubaye hafi cyane naho twaje gukora batubaye hafi
naho urongoye umugwi utegura ukongera ugakora icyo kibazo cya leta ashima ingene cyagenze ku munsi wa mbere avuga ko hari ingorane zimwe zimwe zibonekeje zagiye ziratorega umuti Paceri izo nkiza akavuga nk'abasabye gusubiramwo icyo kibazo bita aba autodidacte mu gifaransa batonze ku bibanza bakoreramwo dosiye zabo zidakwije ibisabwa kuri uwo mugwi w'abanyeshuri
dusanzwe cyane aho dusanga nk'aba banyeshuri baba autodidacte bita autodidacte batonze ku mashuri baza gukorera ko mbuga bagasanga ntibanditswe basanze batanditswe rero twaca dusaba yuko batubarira ko bakurikije amategeko barisha amahera asabwa na leta muri OBR kugira ngo tubakire kuko uza gukora icyo kibazo aba yaje kwiyandikisha wenyine benshi twaca batubwira ko abayobozi aribo bahawe ko nibo baza kubandikisha bahawe ibyo bibarekurira kuza gukora ikibazo tugasanga bamwe ntibari bwabishikane abandi nabo barabitanze kumbure babitanga hatariho kuko bitari bashika dutegurira kino kibazo ariko nibyo byose twabitoreye umuti ikindi mu ntango nuko byabonetse neza ko hari abanyeshuri benshi baje batubahirije itegeko rigenga abanyeshuri nk'uko umushikiranganji w'indero yabisabye aho twasanze baje bakije imishatsi myinshi byo rero twabishikirije badukurira ingingo zafashwe hari abaciye bashima kuja kuyimosha hama baragaruka
icyo kibazo cya leta giha uburenganzira abanyeshuri barangije amashuri yisumbuye ni cyambere gikozwe kuva hatanguye indinganizo nshasha y'ishuri nshingiro mu Burundi kizokogwa mu kiringo cy'iminsi ine kikazorangira ku munsi wa gatanu igenekezo rya cenda mu kwezi kwa munani umwaka wa 2019
urakoze Desire amakuru nka yose yava mu Burundi muri iki gihe ijwi rya Amerika yakesha abakunzi baryo bari mu Burundi kuko leta i Burundi yabujije abamenyesha makuru bari mu cyo gihugu gukorana ni radio ijwi rya Amerika mu Rwanda naho bamwe mu bakora budandaji babaye barinubira ingingo yafashwe yo kuza kubabuza kugendera mu isara cya Goma kubera ingwara ya Ebola yadutse mu cyo gisagara cyo mu gihugu cya Congo n'inkuru ya Claude Ganza mu Nyamagana umenyesha bakuru ijwi ry'Amerika
naje mu gitondo kare nageze hano saa moya tujya ku murongo ngo tugiye kwambuka ariko twagiye kugira ngo twambuke ati nimusubireyo nimusubireyo nta muntu n'umwe
aba ni abaturage twasanze ari ikivunge ku mupaka muto wa Poalu rumenyerewe nka petite barriere bamwe bagaragaraga mu igorofa ry'isoko mpuzamipaka batumbira abandi bari ku mirongo imbere yabo hari abapolisi basaba abantu kubanza kujya ku mirongo bakagenda bari kura bake bake bagakomeza berekeza ku biro bishinzwe abinjira n'abasohoka ari naho hafatirwaga icyemezo cyo kuri ku muntu agakomeza cyangwa bakamusubizayo umva bamwe mu baganire n'ijwi rya Amerika tubasanze ku mupaka muto mu masaha ya saa 5 za mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri
tugeze kugira kuri ramurongo ndi kureba hariya
nahagaze
bakubwira ngo iki
bavuze ngo dusubire inyuma
kubera iki
kubera ngo ikarita ngo yakazi nimbugiye ngo mufite akazi ngo ufite ikofite ikarita niko nazo dufite badusubize inyuma
abandi kubona bambukana abari kwerekana amakarita y'akazi
abana bakongomani
abanyarwanda bari kwambuka
babemereye imbere mu gitondo ariko umugabo babafungiye bose
wigeze ugera kuri ramurongo bakagusubiza inyuma
je mvuye aho bonegeze nigoma mu gitondo
eh wewe wambutse mu gitondo byagenze bite wambuka nta ngorane wagize
mpaye jeto ariko ntabwo ariko bose bagiye bambuka none nasimbutse nabandi basimbutse badizira
wari wagiye gukora iki
Ndiyo mugore wanjye yabyariye yo niwe neneje kuruma. Neneje kuruta udufaranga ngo njye kumuhahira.
None bigenze bite?
Mbara tugaruye.
Muri aba babujijwe kwambuka harimo n'abameze nk'uyu musaza.
Njyewe ndi umubazi hano mu Rwanda. Nabaze ntabwo bigeze bavuga yuko nenda byibuze tutari buze kwambuka. Inyama ziragenda. Ngenda sigara kandi ninjye ukwiye kujya kuzicuruza.
Ntabwo wari wazanye nazo kare?
Nazanye nazo banza ubize inyuma njyewe inyama zirambuka.
Zambutswa nande?
Zamutswe n'umukarani batwikorerera
hanyuma bakubwira ngo icyo
je barambira ngo nindegereze ngo baraza kuduha umwanya wo kwambuka
hari sanga pico gihe nkageze
hari saa 2:10
ntabwo urongera kwasubira ngo basabe gutambuka ngumve
maze kubasaba injure ebyiri iyi ni ya gatatu
barimo kukubwira ngo
bari kumbira ngo nimbe ndegereje
zingana gute inyama wambuye
ntambukije ibiro 300
babicuruza bigashira buri munsi
ndabicuruza bigashira nenge ebyiri
kugeza mu masaha ya saa 7 abantu bari bakiri benshi bagitegereje kureba niba amaherezo baza kwemererwa kwambuka Hari abanyekongo twaganiriye bakimara kwinjira mu Rwanda ariko baravuga ko ibintu byahindutse kuko barimo kumara igihe kirekire ku mirongo. Twagiye ku mirongo mu museke twayobewe icyabaye. Twahababariye cyane pe. Twasaba ko bareka tugakomeza kwambuka uko byari bisanzwe abantu badatesekeye ku mirongo. Iwacu muri Kongo ni imirongo igera iriya, aha mu Rwanda naho nuko, mbese ntibyoroshye. Barimo kugenzura bikomeye. Kuva saa 12 ndi ku murongo, none nambutse saa 5 hafi n'igice. Nyamuneka mugerageze mudufashe kuko turagowe. Reba twasize impinja kuva mu gitondo kugeza amasaha. Uku gutinda ku mirongo ariko ministri w'ubuzima Dr. Diane Gashumba yari yabikomojeho mu kiganiro yahaye abanyamakuru ku itariki ya mbere zo kukwezi abivuga muri aya magambo.
Utwuma dupima umuriro utambutse wese, ubu noneho tugiye no kongeramo imbaraga abantu batonda umurongo bajye binjira neza. Ejo nabyo mutazabibona mukavuga ngo ariko abantu barimo gutinda ku mupaka, reka batinde bariko bapimwa, nta muntu uduca mu bihumi.
Mu biganiro inzego zitandukanye zahaye abatuye umujyi wa Gisenyi kuri uyu wa kabiri, Colonel Muhizi Pascal uyobora ingabo zo mu turere dutatu turimo na Karubavu yavuze ko kubuza abaturage kugigoma biri mu nyungu zabo ubwabo.
Turababuza kujyayo kubera ko hari indwara y'icyorezo, indwara kirimbuzi iruta sida, indwara irusha imbunda zikomeye zose. Mubyumve muri ubwo buryo, uzibeshya n'agacanganijo bya bindi mucoracura. Hari ababikora kandi bagakoreshwa n'abantu bakomeye. Inzego z'umutekano twamaze guhabwa amabwiriza yuko nta n'imbere igomba gutambuka aha ngaha usibye n'inka cyangwa se n'ihene. Umuntu we n'ikindi kintu navuze n'urundi rwego. Ushobora kwibeshya ukanyura ariko ushobora no gufatwa.
Umuyobozi w'akarere Karubavu Gilbert Habyarimana yasabye abaturage guhindura imyumvire bakirinda gushakira imibereho hatari ubuzima.
Ebola igomba kurindwa n'umwana, igomba kurindwa n'umusore, igomba kurindwa n'umugabo n'umugore, twese tugafatanya kugira ngo turinde yuko iki cyorezo cyazinjira hano iwacu. Ushobora gushaka guharanira gukorera 2000 ku munsi ariko ukiyica, ugahara ubuzima bwawe, ugatesha ubuzima umuryango wawe, ndetse natwe twese ukaduhungabanya cyangwa se tukabura ubuzima bwacu. Si ngombwa kujyayo udafite ikintu gifatika.
Hagati aho Minisitiri w'Ubuzima w'u Rwanda Dr. Diane Gashumba na mugenzi we Pierre Kangudi Ambayo uyoboye by'agateganyo Minisiteri y'Ubuzima ya Congo bagiranye ibiganiro hagamijwe kureba uko ibihugu byombi byahuza imbaraga mu kurwanya icyorezo cya Ebola. Bari kumwe n'inzobere zitandukanye z'ibihugu byombi mu by'ubuzima. Nubwo ibiganiro bagiranye nyuma yo gusura imipaka yombi byabereye mu muhezo, Minisiteri y'Ubuzima ya Congo yari yamaze kuvuga ko nyuma yo kwirebera uko guhangana na Ebola birimo gukorwa, abaminisitiri bombi bagombaga kujya inama ku bikenewe bazashyikiriza ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Urakoze Claude. Urunani rw'abashingwamanza bakurikirana ibyaha bihanwa n'amasentare mpuzamakungu CAVIB, ni ukuvuga Collectif des Avocats des Victimes des Crimes de Droit International Commis au Burundi, rwerekana ko ibyaha nk'ivyo vyinshi vyahonyanze agateka kazi na muntu mu Burundi. Urunani CAVIB rutera kamo sentare mpuzamakungu CPI gasaba gusohora imitahe vuba. Ruvuga kandi ko n'ibindi bihugu nka Tanzania bicyoza agateka k'impunzi z'abarundi bizoshengezwa imbere y'ubutungane mpuzamakungu. Turi kumwe muri aka kanya. Ubwo runani rero rwakoze ikagwashize nahabona urwandiko ngo bise dossier d'orientation. Turi kumwe na mugenzi wacu Pierre Cavera Niyonkuru, akaba yakurikiranye ivyashikirijwe n'ubwo runani. Muri beneza Pierre Cavera. Murakomeye. Mu majambo make cyane rwose, abagize uwo runani batohoje ibyo byaha gute boba bari mu gihugu cy'u Burundi?
Bakoze aya matohoza n'urunani rw'abashingwamanza bigenga bitwa CAVIB, ni Collectif des Avocats des Victimes des Crimes de Droit International Commis au Burundi. Bavuga bati hariho abashingwamanza bari mu Rwanda, hari abari mu Burundi, harimo n'abari muri Kenya, harimo n'abari mu Uganda, harimo mbere n'abari Israya, bashize ahabona rero urwandiko rw'impapuro 2023 bakavuga ko hariko harakorwa ibyaha bitandukanye mu Burundi. Urwandiko bavuga bati nyabona senare mpuzamakungu CPI inyaruke ibandanye amatohoza iriko irakora, hanyuma isohore imitahe icyo bise remandadare kugira ngo abakora ibyo byaha bashobore guhanwa imbere y'ubutungane mpuzamakungu.
Abadomwa ku rutoki bo bari nk'abande?
Urwandiko abarushije ko umukono na mashahe na buri atandukanye y'abashingwamanza barana bugamwe mbere ko impunzi zitandukanye mu bihugu byahungiyemo cyane muri Tanzania bazirikodira hose rwa bakavuga basiga icyo gihugu nacyo gishobora kwitwarirwa imbere y'ubutungane mpuzamakungu uko kiri kukigahohotera nacyo agateka k'abanyagihugu.
Abarundi bo baba baregwa ko baryoza agateka akazi na muntu nibande harimo abategetsi
n'inzego zitandukanye harimo inzego za leta harimo igipolisi harimo inzego z'iperereza harimo n'urwaruka bigamye umugambi uri ku butegetsi hamwe rero n'abandi bavuga bati batumwa n'inzego za leta.
Igihugu cya Tanzania kiri mu bihugu bavuze ko gityoza agateka k'impunzi, ikindi gihugu cyaba gityoza agateka k'impunzi niki bavuzemo?
Muri urwo rwandiko nta kindi gihugu kivugwamo kuko aba impunzi zivugwa ko zihohoje mu gateka kazo zahungiye mu makambi cyane cyane atatu yo muri Tanzania, ikambi ya Nyarugusu, Ndeta hamwe na Muhenderi, zose zikaba ziri mu gihugu cya Tanzania. Urwo rwandiko rusaba cyane mpuzamakungu hase n'andi mpuzamakungu hamwe n'icyo gihugu cya Tanzania ko bogerageza kugira ngo izo mpunzi zikingize aho kubandanya zihohoterwa. Nta kindi gihugu kivugwa zihohotera impunzi mu gihugu impunzi z'Abarundi zirimo.
Hari ikintu abategetsi b'u Burundi bo baravuga ku byashikirijwe n'urwo runani?
Ntacyo barashikiriza kuko n'urwo rwandiko bashyize ahabona urwandiko rumwe bakunze kuvuga ngo n'amakete yandikiwe kanaka, ahubwo nicyo bise ngo dosiye d'orientation, ni nko kwerekana uko ibintu bimeze cyane uko biri mu gihugu. Ariko rero akatari gake u Burundi bwa mabuteri byasi inzandiko nk'ibyo bakavuga bati bikogwa n'abahunze igihugu hamwe rero na bamwe bo bashatse gutembagaza igihugu cy'u Burundi nakumwe bashatse gutembagaza inzego z'igihugu cy'u Burundi muri 2015.
Pierre Claver, iyo nkuru urakoze cyane rwose, turagutegereje ku idonido iyo nkuru.
Murakoze namwe.
Banywanyi bakunze bijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira: 7325, 9685, 9815, 11995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13630, 15460, 15675, 12530, naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 6040, 9470, 10170, 13630. N'ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Muri kamera bandanya kumviza radio Ijwi rya Amerika. Abanyapolitiki batari bake hamwe n'abahurikiye mu mihari itandukanye bavuga ko hakiri ibintu byinshi bitarava mu nzira kugira ngo amatora atekanijwe mu mwaka wa 2020 azobe amatora yizigiwe na bose. Nyangoma Leonard, umukuru w'umugambwe SNDD, yahaye ikiganiro iradio Ijwi rya Amerika ku bibazo bitandukanye birimo amatora, uruhara abanyapolitiki bari hanze igihugu bogira muri ayo matora, hamwe no kubijanye n'itahuka ry'abanyapolitiki. Nyangoma atangura avuga ku ndyane z'amazaduka igihe cyose abaye amatora mu Burundi.
Ndavuye mu Burundi mwaka w'2010 igihe biyangariye matora yabaye, kuko nibyo navuga ndi iyo cyose habaye amatora hama habiri ryane urabona 61 baciye bagandagura umukuru yatowe yatumye amatora rwa Gasore ariwe yatumye dukuri dushobora gushikira ntayo kwikupira ari 65 murabizi ari 93 murayazi ari 2005 ari 2010 ari 2015 nta matora yigeze azana amahoro mu Burundi. Nico gituma byari bikenewe ko twicara karaba n'igiki kitagenda neza kugira ngo igihe cyose amatora abaye hama habindyane mu Burundi. Ibyo rero ngira biriwe no ku rugero rwo muri Afurika birakwiye, yakenewe ko hihweza turabe ayo matora koko hari icyo amariye abanyagihugu. Yari nzira nziza gihe abaye umwitegemvyo, abaye mu bwitegemvyo atagitsure n'agahotoro. Umva twari dukwenda kuvuga duti dukeneye amatora azira igitsure n'agahotoro, biri mu ruririmbo ba CNDD uharagiza CNDD.
Ariko nimatwishuye ku kibazo cyo niba muzotahuka cyangwa mutazotahuka
kandi amatora ibyanzo kwamanya mu gihugu canje aho nzobigombera nzotaha, ubuhageze nzotaha, sinirwa ndateguza ntahi wacu.
Muzogira uruhara matora yo mu 2020 umugambi wanyu uzogira uruhara?
Twashaka kugira uruhara runini muri aya matora, kuko ndabikubwiye umwuka uri mu gihugu ntiworosha amatora. Kugira ngo amatora azobe mu mwidegemvyo ntangere, uwo mwuka ntawuriho. Nico gituma twebwe turitegura kuko twoba tujoyajamwo, hanyuma hazogira igihe tubonye abategetsi ubutegetsi butihaniwe duva mbinyingo duti ntituyajamwo canke turayajamwo. Ariko ubu turizera yuko hari kizohinduka nk'uko byabaye mu mwaka w'2022. Yego, intwaro ya Buyoya yagenda aratezura buhoro 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 gushikaho imigambi itavuga rumwe na Iporona ariko ubutegetsi yashobora kuronka ikibanza nayo mu gihugu, ayishobora kuvugira ijambo atankomanzi. Kandi vyamaze hafi amezi 9 maze amatora arashobora kuba mu mwidegemvyo. N'ubu rero turahebura
kuri mwebwe hari ibintu vyokorwa kugira ngo mubone ko mufite akizera ko aya matora yogenda neza?
Yego, biriho vyinshi, biriho yotuba abarundi basubira kwizera. Ibyo bijya duguva ibiganiro namye mvuga burya jyewe namye mvuga jyewe buranzi yuko iyo dushobora kugira kumvikana hagati yacu nyine abarundi atanumwe duciriye kuko nabo nyine ntacu baduzubya cyane, byari gutera iteka kandi bigatera iteka n'akarere ka na Afrika nzima. Hari ibintu byinshi dushobora gukora abijanye mu kunywana, mu kunywanisha abarundi, ari mu bijanye n'umutekano. Nk'ubu gufata ubutegetsi buri gufungura abo bose bapfungiwe bya politiki, bagafuta ya mitahe ngo yukwagiriza abantu abana ibi n'ibi n'ibindi nyinshi, tugashiraho tugasubira muri rya tegeko rigenga amatora umengwa n'amatora y'abatunzi gusa ngo udafise miliyoni 30 ngo ntazokwiyandikisha kugira ashobore kwitoza. Urumva byo ko ari ubusuma, ko ari ikumira kandi aribyo twiyamirije kuva kera, kugira ngo n'ugushaka gusa politike n'ugushaka.
Iyo
habaye gushaka koko byohinduka no mu kwezi kumwe. Warabonye ujya mu mushikiranganji wa mbere wo muri Ethiopia yapfuye gushika ku butegetsi nta n'ukwezi kwaheze atarasinya umwumvikano wo gusubira kunywana na n'uwo muri Eritrea FORK uno yitumiza Ahmed. Bari baramaranye, bari barayicanye, baramaranye, habuze ubushake bw'iyo ntwaro iri ku butegetsi.
Ubwo bushake buhari, murabona ko amatora rero akwiye kuba mu 2020.
Ntacyo ntagitoshoka canke dukashobora kumvikana tuyunguruze canke tuyagire mu 2020. Ntacyo
muri iki gihe turiko turavugana hariho abanyapolitike ikaba afite umuhari mushasha uwo witwa MAP Burundi Buhire, bavuga ko amatora akwiye kwigizwa kure, bakavuga ko kandi n'inteko mpuzamakungu zikwiye kurungikwa mu Burundi, bakaba barateye akamo inama mpuzamakungu ijeje umutekano, amahoro n'umutekano ku isi. Ako kamo kuri muhari mushasha mwakakire gute mugambwe CNDD?
Ibyo ni vyumviro, babo bafite ivyo vyumviro, natwe dufite ibindi.
Leonard Nyangoma, umukuru mugambwe CNDD, murakoze cyane rwose ku kanyanywa duha.
Urakoze nawe Frederic kumva ijambo.
Leonard Nyangoma ari mu banyapolitike ba hanze y'igihugu cy'u Burundi kuva mu 2015. Nyuma yaho habereye uruhagarara rwa politike bagize iminsi baha ikiganiro Radio Ijwi y'Amerika ku byerekeye cyane cyane amatora hamwe n'ibyerekeye gutahuka kw'abanyapolitike. Nshuti mwese mukunda Radio Ijwi ry'Amerika, ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha. Turashimiye engineer yadufashe mu ngabo y'ivyuma hamwe na Mokbila yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye. Reka dusubire kwiyibutsa ku Ijwi ry'Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda mu Burundi, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwaves ku metero 19 ni metero 22. Mu Rwanda ni kuri FM 104.3 no kuri Radio Inshuti ya Bose FM 188.3. Turabashimiye namwe inshuti mwese rero mwaduteze amatwi kandi turabateye akamo mubandanye mumviza ibindi biganiro vya radio ijwi rya Amerika. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.